n'amateka bashikiye mugenzi wabo agatondwa ku burongozi bwa Senere bariko batorwa n'igipolisi bariko bagerageza kwinjira habereye ikoraniro kaminuza byo kuri uyu wa Mungu Nesta kugira kwishaka asanzwe ari umukozi mukuru mu bushikiranganji bw'amasoko ntanga nguvu yarahije nabi abaciye umugani ko atawusomera induru zivuga yatorewe manda y'imyaka itanu kurongora umugambwe wari umaze umwaka urenga uri mu ndyane yavuze izagiye kwihatira harimo kwitegurira amatora yimirije
ni ngombwa rero twitegurire no kujyamo mahiganwa ya politike yimirije ndabasabe rero nibisubire gutakaza umwanya mu mari n'amajambo atagira mvura aducanishamo ahubwo tufatane munda twese kuri umugambwe wacu Senel ukomoka kuri nyakwigendera umuhisi twabuze tutanse enjeniyeri Gaturemi mukaba muzi neza ko yaharaniye demokarasi ngeza buntu aharanira kunywanisha abarundi yiyamiriza agacinyizo aho gaturuka hose n'ubuzima bwiwe mbere aremera rutanga ndabatumire rero mwese kugendera icyo ragi yadusigiye
agatondwa asa iryo koraniro ryabaye adahari mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya yemeje ko atatumiwe avuga ko ryahonyanze amategeko kuko abayitumye ko batari bayifitiye ububasha Rwasa yemeza ko atabwo batewe no kubona hato indongozi nshasha z'umugambwe yashinze
abagiye baragira ibyo bagira muri kahise ntibyo mwese muhuze bakurikiwe nate ibije uno munsi bitari hene n'abijya bagize muri 2009 muri 2011 bitaniye Nicyo bakagishanya ko ari kwica. Icyo batakagishanya ko ari gupfunga. Ubutazopfa nini. Ntabapfunze abandi ngo nabo bafunze. Uwapfunga uyu munsi we ejo we niyo pfunga. Nibaza ko nibigwanisho bitafite agaciro. Nibashira ibirenge hasi. Biyumvire ineza y'Uburundi aho kwiyumvira ineza y'akazi k'Abarundi.
Abatorewe kurongora Senere ariko nabo nyene hari impungenge bafite zirimo abantu bafungirwa ubusa abarundi bakiri mu buhungiro n'ibindi.
Mu gihugu cyacu hari abantu bafunzwe benshi. Bazira ibya politiki turabasabye nye n'icyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi mudufungurire izo mfungwa zose za politiki muhereye ku nyangamugayo nyinshi zifungiwe kuba ziyoboka umugambi Senel ategurwe neza ukundi impunzi zohungurwa atagahato abantu bose bahabwa amabanga hakoreshejwe ubushobozi murengere nyenshubahiro akahitiye kampinga yanje canke kamwana wa mama
ubisanzwe bikorwa byose bya Senere byari byahagaritswe kuva mu kwa gatandatu 2023 umushikiranganji w'intwara yo hagati Martin Teresse yasiguye ko yashatse kwirinda imishyamirano yo kwaduka hagati y'impande zibiri zitumvikana mu mpera z'ukwa 12 president Ndayishimiye yavugiye mu iganiro mu ntara ya Cankuzo mu buseruko ko nawe yari kubigenza uko iyaba mu kibanza cya Niteretse
cyo cyase ne amara polisi yo daronka ibigambo yose ingenzi bimeze niwo mugambwe sigaye mbona uri nk'amacakubiri hagati yabo umugabo nabo umugabo murugo iyo urugo rwawe ururetse rukaba mu njyane ruca rugayika ugatavuga urumva ngo ni inyuma y'urugo rwaje kunyononera mbere rega nabyo yaranyandikiye sendabwira sendabirabwa amategeko yose umushikiranganji ibyo yakubwiye byose wokora sembona na cyo yombo umushikiranganji nibyo yari kukubwiye
Rwasa muvunira kagohe
namanyanga n'ubuswaganyi n'ubuhemu butagira n'izina mbere uri kurakora ibintu nk'ibyo uri umutware nawe uri kurahemukira abagushize none eje abarundi nibagire ingendo bose y'ukunyanga amabwirizwa n'amategeko ubwo Burundi buzoba ubwande ko umukuru w'igihugu yavuga ngo wari yamirije ngo makudeta ngo ibiki n'ibiki kubyabaye hariya za Nigeria n'ahandi yirabiye nkijya akigenda mugira ibe ibyo mugira hariya muri Senegal ejo ko mbona ibibazo ari byinshi ubu nawe bo mute mbagaza ko numva umenga ntibanezerewe cyane nuko ibintu byifashe mu gihugu yoheza akaririra nde cyane abantu bose bakavuga kwica
runani rwatavuga rumwe n'ubutegetsi mu bihugu bya Afurika na rwasabereye umunywanyi rugabisha ko rushobora kwitwara leta y'u Burundi hamwe itomurenganura Martha Karua yari yitoreje mu kibanza cy'icegera cya perezida muri Kenya mu matora y'u 2022 yavuze ku izina ryabo nawe yahaye ikiganiro cyihariye ijwi rya Amerika
in Burundi from unwarranted interference with CNL
turinginga abategetsi mu Burundi kureka kwivanga mu itunganywa rya Senere bubahiriza agateka ka zina muntu na demokarasi umugambo utavuga rumwe n'ubutegetsi ufite ingufu n'inkenerwa muri demokarasi ifatiye ku migambwe myinshi kandi bituma abanyagihugu b'akarere n'isi yose babyungukiramo kwa mirongo ibiri na gatandatu ukwezi guheze Rwasa yari yandikiye umushikiranganji w'intwara yo hagati amusaba gukoresha ikoraniro ryo gutora inyishu ibibazo biri mu mugambwe. Inyishu yahawe ijwi rya Amerika ryabonye yaramuhebuje mubwira ko CNR itemerewe gukorana bugingo n'ubu. Uwo mugambwe ukomoka kuri FNL yahoze ari umuhari w'inyeshamba z'abahutu umwihariko usangiye na CNDD-FDD uri ku butegetsi wa mvuga ko amatora ya 2020 wayibwe imbonanya naho sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro yawuhebuje ku kirego watanze. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.